Iri ni jugi Amerika. Miriwe nchuti, muteza matuizu gya Amerikari Samira ni Washington DC mukiru ndino mukinya Gwanda. Tui kumekuino gene kerezo gya gata tuzu kwezi kwa gata nukwawiri na chumini ngui. Mulisi ya chumini umunani, mulikume na jowe diani na hazwe ndongo ibigani lovziu no mganyo.
Ngao ngize ngonda soka mgito ondo na wachayi njirayo. Sari ya kiri. Changi ngoku murango, sangari yobari bari kumenasi. Limu ya chia mubitirayo. Nagize nao mchumba chanje, mulikomu ya agirayo, wiki mulikomu girani.
Uyu numufaso ni muri komune ya Kiganda intara ya Muramvya hagati mu gihugu cy'u Burundi avuga ko yahemukiwe n'umushinga ntaye wiwe yagiriza kuba yakoze ikizira n'imfura yabo. Inkuru iri muzo tugaruka ko mu kanya mugume ku ma radio yanyu hagataho turi kwa gatatu tubafitiye nkuko vyama ikiganiro camagara y'abantu hazo ari mu mpera ya kino kiganiro. Ariko mu nkundira imbere kuja makambi no mu ntara mbanze ndabwire muri make kwa mafaranga akoreshwa mu vya gisirikare mu karere ka Afrika yaragabanutse cyane gweranije na yakoreshejwe mu myaka 10 iheze. Ivyo biri mu cegeranyo gisoka uko mwaka utashe icerekana uko amafaranga yakoreshejwe mu vyerekeye kwivuna basi mu makungu angana. Ico cegeranyo kikavuga ko ayo mafaranga yagabanutse bivuye ku biciro vy'ibitoro vyakorotse cyane. Nantian umushakashatsi mu kigo gikurikirana amafaranga akoreshwa mu vya gisirikare gikorera mu gisagara Stockholm muri Sweden aina chochaso huyi chochegeranyo avuga ko igabanuka rikomeye y'ibiciro by'igitoro byagize ingaruka ku bihugu bitari bike byo muri Afrika cyane cyane bihugu vya Afrika yepfo na Angola. Naho biruko amafaranga akoreshwa n'igisirikare muri Afrika aracari hejuru ku bice 48 kwijana umuntu ageranije nuko yangana haraheze imyaka 10. Mwomenya ko amafaranga ibihugu byo muri Afrika bikoresha mu janye no kwivuna abansi arenga ibice 3% by'ubutunzi bwavyo. Mugabane wa Amerika, Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yaraye aganiriye ku telefone na mugenzi we w'Uburusiya Perezida Vladimir Putin kuri uno wa kabiri. Ico kiyago kibaye ica mbere abategetsi babiri bagiranye kuva aho Uburusiya bwagirije Amerika ku bitero yakoze muri Siriya mu kwezi guheze. Nyuma yaho Leta ya Siriya ikoreye ibitero vy'ivyuka ku banyagihugu, abategetsi ahanini baganiriye ku bijanye na Siriya bongera baganira ku bijanye na Korea ya Ruguru. Ibiro vy'umukuru w'igihugu aha muri Amerika bikamenyesha ko ico kiganiro cabaye akamaro cyane. Na ibimenyesha makuru vyo mu Burusiya vyatangaje ko ibiro vya Perezida Putin vyemeza ko ico kiganiro cagenze neza kandi ko cayicubaka. Mwomenya ko amatohoza aha muri Amerika bandanya kubijanye n'ivyagirije vyerekeye uruhare Burusiya bwo bwaragize mu kwivanga amatora y'umukuru w'igihugu ca Amerika. Igihugu c'Ubugiriki cakoranye amasezerano kuri uno wa kabiri n'ibihugu vya Buraya kwijanye n'amadeni ico gihugu gisanzwe giheranye. Ayo masezerano ashitswe ko haheza amezi atari make izo mpande zompi zisa nkizananiranye mu kugira aho zihurije. Umwe bwa Buraya hamwe n'ibanki y'igihugu vya Buraya bikazotwara ayo masezerano mu nama y'abashikiranganje bajejwe ubutunzi itegekanijwe kuba itariki ya 22 za kuno kwa gatanu. Leta y'Ubugiriki imenyesha ko yizeye ko ayo masezerano azokwemegwa n'abashingamateka. Mwamenya ko Ubugiriki bukeneye amafaranga angana n'imiliyaridi 8 z'amadolari y'Abanyamerika kugira ngo bushobore kuba bwahejeje kuriha ideni buheranye aho ni mbere z'ukwezi kw'indwi. Nchuti zijugi Amerika, mutukumva kure FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda no tukumvikanira kure FM 104 n'ibice 3. Mushobora kumva ibiganiro vyacu vyaheze canke mukavyumva ikibiriraho muciye kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com kuruka kwa Facebook yijugi Amerika VOA radio yacu. Ino radio irabashikiriza amafoto ama video y'amakuru tuba twabashikirije.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe kuri no wa gatatu Burundi buriko burifatikanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha makuru umunsi ushitse hamwe mu radio yigenga yarakomeye mu Burundi yarugawe abanyamakuru nabo bangana ijana bakaba barahunze igihugu nkuko vyemezwa n'ishamwe ritagira imbibe ry'abanyamakuru Reporter sans frontières mu Gifaransa naho biruko umukuru w'urwego rujejwe gucungera ingene ibinyamakuru bikora CNC mu Burundi asigura ku umunsi ushitse imigenderanire hagati y'ugo rwego n'amenyesha makuru wifashe neza cyane atanga uturere twamenyesha makuru batari bake barekujwe inyuma yaho bahagaritse na maradio muyari yarugawe yuguruwe yamara hamwe muri ayo maradio yuguruwe yemeza ko abayeho nabi kuko ataburyo akironka umviza Joseph Fansabiyabandi umukuru w'uruganda rwo kumenyesha makuru rwa radio Isanganiro imwe mu yuguruwe mu mwakweze kuri micro ya Eroge Wirikaneza
Mbega twakora gute vyoroshe biragoye kuvuga yuko naho haheze umwaka wose twuguruye yuko twakora vyoroshe imbere yuko igihugu cinjira mu njyane za politique ahanini uburyo twakoresha twakorana n'amashirahamwe yigenga muri ayo mashirahamwe yigenga amenshi leta yarayugaye bisigura yuko aho twahora dukura uburyo uno munsi naho tugifise kuburyo kuva twuguruye twasigaranye n'ishirahamwe rimwe gusa nubwo rero iryo ryabandanije ridufasha mugabo uburyo ryahora ridufashisha ubwo buryo yari yabugabuyemo kubiri bisigura yuko kibazo coco carahagumye kandi urazi yuko mu kirundi bavuga bati umwongo umwe wonze inyoni twahora dufise abo dukorana aho dukura uburyo hirya no hino mu mashirahamwe 10-15 ugasanga ishirahamwe rimwe n'iryo musiganye mukorana kuburyo risahiriza udufaranga musanga mukura hirya no hino urumva yuko bitaba byoroshe murabizi rero igikorwa cyose gikorwa n'amafaranga kuburyo rero usanga bitugora imwe na rimwe no kugira yuko twuguruye twamaze nk'amezi atatu tudakora kugashahara urumva rero twatanguye muri ico cuka taburyo buhari n'ubu rero nta buryo buhari no kugira yuko naho ako gashira iryo shira hamwe rimwe twari dusigaranye amasezerano yo gukorana n'iryo shira hamwe yaraye arangiranye na kuno kwezi kwa kane twebwe radio itaragira ibibazo twari dufise bije y'umwaka usanga yaba baca nkirenga gato umuriyaridi ku mwaka ugacu usanga muri uwo muriyaridi amafaranga twakura muri publicite kumenyekanisha ibidandazwa vy'amashirahamwe atandukanye no mu matangazo ugasanga ngira ngo nta nikigira 10 cyo kuri uwo muriyaridi cy'uburyo bwinjira muri ubwo buryo uca wumva yuko uno munsi irati isanganira ifise ibibazo mugabo rero turabibanwa uko nyene twizeye yuko aho bukera bishobora kugenda neza
Ahamumenya kwicegeranyo cishamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe Reporter sans frontières kubijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mwisi cyasohotse kuri no wa gatatu cerekana ko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bubangamiwe kurusha uko vyigeze kuba mu karere k'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC Burundi nibwo buza ubwa nyuma bukaba bukurikirana n'igihugu c'u Rwanda Yankuru nabemerera y'umushinga ntayo bayarakoze ikizira n'umwigeme wiwe umufasoni wiwe rero wo kumutumba ngaraho muri commune Kiganda intara ya Murambya atakabajeje intwaro n'ubutungane kumutunganiriza kuko kubwiwe wo bakanye yahuza ibitsina n'umwigeme bavyaranye ibyinshi kuri no nkuru tubaza umunyamakuru wacu Diane Ndonse yishikiye ku rugo rw'uyo muryango mu ntara ya Murambya
Umukenyezi wo kumutumba ngara muri commune Kiganda bavumiragiye Benedigito avuga ko ari karahohoterwa n'umugabo bubakanye w'imyaka 63 kuko ahuza ibitsina n'umwigeme wabo w'imfura bavyaranye ikibigaragaza nk'uko umukenyezi abivuga nuko uwo mwigeme wabo w'imyaka 43 ateka inkono yiwe akayisangira na se gusa hamwe n'umwana wiwe yabyariye mu rugo yahoze yubatsemo imbere yuko yahukana byongeye nubwo adasangira na nyina ibyo atunze byose byaba ibyimbugwa canke ibyambagwa abishingura mu buriri kwa se na nyina aha kandi nyina ariwe bavumiragiye Benedigito avuga ko uwo mwigeme atari wabona burakeye kugira ngo asoke na wabone gusanga se mu buriri
nkaho ngize ngo ndasohoka mu gitondo nawe aca yinjirayo sari yakiri canke nko ku murango nsanga ariyo bari kumwe na se ngize ngo ndavuga rimwe yaciye amubitirayo nagize ntawo mucumba canje muri ko muyagira ibikimo niko mugirane niko se ntari yavuze ngo kura ibyo bintu ubibiki wawe aca nsimbira karankubita narimbiye mu bitaro basizemo ibiserume bitandata nsimbira karango magura aza kumunyura munda ho yaranesheje nahandi atanesha yaza kumubita ngasunira nkariya nkamubise
ariko rero umwigeme Corodetta Nahimana yagirizwa gutwara umugabo nyina arabihakana avuga ko nyabuna ari wari karahohoterwa
papa wago mari papa kaneso wago mariso sikuvuga ngo nokubera ngo kwa nkana naso ibyo avuga nabyivugire kubwiwe mugaje kubwanje mbona ko ari papa gusa ambyara
abaho hanze bavuga yuko atwaye umugabo wa mama wawe
ne haragahohotero gasomboko
mbe none kubera ikari buteka ukagaburira papa wawe kandi afise umugore ya mugaburira
nene jembo nayo kumenga baramuhohote nyene nene kumwemenya mu rugo rwiwe kandi zatetswe
bazimwima kubera iki
je ndamenya
nubwo uyu mwigeme avuga uko umuvyeyi wiwe bavumiragiye Benedigito asaba ko boteka inkoni imwe gutyo akabona gusubira kugaburira umugabo wiwe
ico nsaba bonyu bahirize umukobwa wanje akaba umwana wanje ngasoroma ngateka karima tugasangira nawe nagasoroma ngateka tugasangira inkoni kabimwe ntawo nshira umwana wanje
ku kibazo cyo umugabo musangiye na ari wese
yagakunda jewe uwo mukobwa wanje nawe ntawo yomushira nawe n'umwana wiwe mugakakareka kumugira umugore wiwe je narabimubwiye no kubashinga nayo kumutumba nabivuze nti ndamusanga mu buriri bwanje ariko barayaga sinkeneye ko nsanga bayagirayo ayi vuze ndatora abajinga ntawe bire ndabivuga nti ndabasanze ndabafashe nti bariko bavuga ibi nibagira ibi nibi cyace biba baza cyane bacaga gumagira ati we Fidele bugezo hafufatwa urono numfaso ni wawe
ariko rero umushinga ntahe bubakanye ntawo bama Fidele avuga ko biri kure nk'izuba kwikura uwo mwigeme mu buriri ivyo biruko mugiye basanze bafite inzu yagutse aho nabandi bana umunani bavyaranye harimo nabamaze gusohoka bavuga ko batagiwe uyu mutama nawo bama Fidele cyo kimwe n'umukobwa wiwe avuga ko ari wahohoterwa
suguhohote mukenyezo mukenyezo abamucumba mugabo umwana agira ati mbikira tutunungaha nitugende kuduharage niho dukora ngaha mu gwasira
ko mutatumunyegereza mukindi cumba cabandi bana
oya ntibasangiye icumba umusafi icumba gihundu cumba ntibashobora gukunda
mugabo agaca gisangira na papa we na mama we
ubwo shiko baradutujije
bigeza aho uwo mukenyezo bavuga yuko ngo atinya ko mushaka no kuva muhuza ibitsi nakwera ngo asohotse ngo aca yinjira mwe muvuga kwike
ibe ntibishoboka na gatoya
kuri mwebwe mubifata gute
nigitutsi aranduka arampotera yabuze umuntu yagusa kubitosho ize byoshoboka ari mwe muri afasoni
abana bo muri uyu muryango bavuga ko badatahura ibihabera babona ko urukundo safitiye uwo mwigeme mukuru wabo rurenzwe bafitiye aha babandanye bavuga ko ariwe yitwararitswe cyane mu kuronswa ivyankenegwa kuko n'inka ishobora gushoka kubwiwe umwe muri aba bana bo muri uyu muryango wa ntaho bama Fidele atubwira uko nyina wabo ahohotewe bivuye kuri ugo rukundo rwa se n'umukobwa wiwe
nindi ma yaramusohoje kuruta bose n'uwasohotse
umufata ko yamugize umugore wa kabiri rero nshuvuga
mu bisanzwe n'abantu bose barayibona se twe gusa twarananiwe twebwe birinze bija no kugahinga kugera ubunahinduro yovuga nta muntu weza gutabara oya bavuga bati aha minduru bijana imbere nabakuru mutumba nabake bose baramuhaye ico cumba tije muri ico cumba kiri cyonyene ushire ibintu gwawe wugare yarase gukura mu cumba kwa mama mama araye muri ico cumba kubwo abashinga nta
kubereka ataza mu cumba cyawe wowe uri mu kai nawe uri umukobwa nga
je ntazayo mu bisanzwe mama arahohote mama nta kintu kimwe atoranga aha mu rugo ntasabuni no mungi tubana ngaha mu rugo twebwe mugabo tukaje tubana mu mpiro uwakamugurira umunyu byose mama kabariwe yikoka simbutagura samasagura
mu kibano bavuga ko batemeza ko nawo bama Fidele n'umwigeme wiwe bahuza ibitsina kuko ari bitera soni byongeye ataho byari bwakaboneke muri iyo komine yabo ya Kiganda nubwo biruko abanonosoye ibijanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu bavuga ko uguhuza ibitsina hagati y'umwigeme menase bishobora gukogwa mu ntara ya Muramvya Diane Ndonse ijwi rya Amerika
nivyo koko ivyo bintu birashobora gukogwa hari ivyo muzi bikogwa ngaho mu kibano mushobora kutwandikira auto email mu cyiye kuri radio yacu @gmail.com gucyo mukagira nico muvuze kuri no nkuru mumvise duce ku masonga ariko tuzogaruka tukabashikiriza ibijanye n'inyifato ico abajanye abihweza inyifato n'imibereho bavuga tukanabemera kandi ko tuzogerageza kubaronderera abajejwe amategeko nabo nyene bakagira ico bavuze kuri ivyo tudasize inyuma abaganga.
Iri ni ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. wakumva ijwi rya Amerika kuri FM 104.3 na 88.8 n'ibice bitatu mu Rwanda no ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi. Ijwi rya Amerika riguha makuru y'imvaho n'ibiganiro bikozwe mu buryo bwuzuye kandi butabogamye. Kumva ijwi rya Amerika no kwirinda ibihuha. Ijwi rya Amerika ni radio ya buri wese. Ijwi rya Amerika riguhuza n'abatuye isi yose. Bwira inshuti yawe yumva ijwi rya Amerika. Amakuru, ibiganiro, ikinamico, siporo kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru kuri radio yanyu.
Hejuru ya Amerika turacari mu kiganiro iwanyu mu ntara cibanda no ku makuru avugwa mu makambi. Inkuru rero no musi tubabwira mu makambi nuko kuri no wa mbere mu ikambi impunzi Induta muri Tanzania urugero rw'ibifungurwa rutangwa ku mpunzi rwasubiriye kongerezwa ko igabanurwa rw'ibifungurwa muri iyo kambi rikaba ryarahungabanije impunzi z'abarundi zahungiye ngaha. Aho rero muri iyo kambi na kamwe imwe kadasanzwe nkuko muvyumva muri no nkuru ya Leonce Nyongabo akwejuru ya Amerika muri Induta mu Tanzania.
Ndanezerewe cyane kumva abo babarongeze biribwa kuvejo baguma basoma amatangazo tubona basoma bavuga ko babyongeje. Ubu niyo muri ko murayaga n'umuntu mugeza kuri ico kibazo urabona yuko muyaga nezerewe cyane.
Ako kanya muneza mu kambi impunzi Nduta kahereye ku munsi wa gatanu indwiheze nihicira hamwe World Vision rijejo kugaburira imfungugo impunzi zo muri iyo kambi ryamanika amatangazo yeze umutima impunzi. Akanya muneza rero kari mu bana mu bagore mu bagabo mu batama no mu batamakaze
mukuru ubucuranezerewe ngahe mu mpambe yanduta kumva yuko injyaza yazongeye ko uhereje amatangaza aguma kwiragizwa hose yuko injya bazongeye. Turanezerewe cyane kuko ubu bigiye kuba n'agahengwe nk'umuntu agiye mu isoko bazosanga injya zizindutse gusumba aho zahora zigabanije.
Umunezero twari tuwufise kuko batuhaye inyizo karamo makene atatu mukabi kuiyo fuma twari dukeneye uko twongeza nk'uko yari iri.
Twiyumva neza cyane kubera twari duhangayitse rwose. Ni ukuvuga ubu aho umuntu ari hose aranezerewe kumva bo batwongereza injya kandi.
Urugero rw'imfungurwa impunzi zigiye guhora zironka uhereye kuri uyu wa mbere ni biro 6 n'amagarama 986 aho ubushize hamwe ubwoko bwose bw'imfungurwa buri mpunzi aronka kandi bitegerezwa kumumaza iminsi 14. Hari haheze rero hafi amezi 2 impunzi ronswa ibiro 4 n'amagarama 69 bitegerezwa nabyo nyene kumumaza iminsi 14. Ariko n'ubu urugero rwa kera ntirurashikirwa. Imbere y'ingingo yo kugabanya ifungurwa impunzi yose yari yandikiwe ibiro 8 n'amagarama 50. Impunzi rero Induta zikagira ziti kumbure bizosubira uko byahora kera.
Ubu nibaza yuko bizogendeka gusumba uko byahora nubwo twabashize kwifu ryose ryo yabakuye ko ntacu umuntu yoza araberenganya.
Nibaza icyatumye batugirira ibyo nabyo ne bo bidushirira ko twari tubikeneye. Ariko twebwe ko hantu twari tugeze n'ubu kuri ico kiringo bageze ko ndumva nisawa umuntu ariyumva akantu ku mutima kakanezwe.
Izo mpunzi ziti kubera ukugabanuka kw'ifungurwa no mu masoko hasi mu mugabo
ivyo tugura mpaka isorori y'ubufu burya abapokera yarigeze ku 1900 bwakorotse ariho bagipokera icy'atanu. Urabona uri ntaho nikora nko ngaha mu nkamba akaba atanu kura amafaranga uguma wagize ingorane.
Noneho ho kuwufise amahera byaboneka
byaboneka nyene kuri sida mugabo ayo mafaranga nayo yo kubigura niyo yacabura
kuko ubu bigiye kuba n'agahengwe nk'umuntu agiye mu isoko bazosanga injya zizindutse gusumba aho zahora zigabanijwe. Nk'iki gihe zari ingorane umwana twashoboye ashobora kwirirwa akabenyi konyene nako ntikamubumburaza umwana ko aguma ashaka ibintu aguma ajya buri mwanya buri mwanya.
Eka byongeye impunzi zari zahungabanye bikomeye.
Ingaruka mbi zarahabaye rwose. Ababyeyi bamwe bariyahuye kubera kubura icyo bagaburira abana, abandi baricwa n'inzara ndetse n'abantu bamwe barapfira mu mapoli abaha babica babagiriza ngo bagiye kuyiba naho bagiye guhiga nk'utwo babagaburira abana.
Abantu benshi bariyahuye, abandi barihungura, abandi baricwa n'inzara nyene, abantu nyene barapfuye kuko urazamo nkambi ko dufise ingorane nyinshi tofauti.
Ibyo nabyo byaba biturutse kuki?
Ku nzara, kuvaho barapfunguriza ibiribwa ndibaza niho ingorane nyinshi zitanguye kuza zirabonekera z'ibintu bijanye n'ibyo. Abana ingwara zarabasukiye ingwara zitandukanye kubera bahora bajya bagahaga bakaronka n'ubuye muri ibyo byose atana kimwe bari bakironka.
Impunzi rero zitari nke zikibona amatangazo ku munsi wa gatanu zasa n'izitemera ko koko bazokuraho bongerwa izo fungurwa
umujyango ne sawa cyane gose turanezerewa ahubwo uwo munsi niwo twiteza yuko woshikanye ne bamwe bamwe nubo turacyabyumva ngirangira yuko bitazoba nkuko tubyumva
ariko World Vision ntiyayaza amasigara cicaro kuko kuri uyu wa mbere impunzi zararonse ifungurwa ku rugero bari baraganiwe mu matangazo tubamenyeshe ko n'umukambi y'Imutenderi nayo nyine iri mu mpunzi z'Abarundi urugero naho nyine rw'imfungurwa rwadugijwe Leonce Niyongabo induta muri Tanzania kubwije ujya Amerika
urakoze Leonce Niyongabo iyo nkuru yawe abakunzi b'ijwi rya Amerika bashobora gusubira kuyumviriza baciye kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mu kanya gato ni kiganiro c'amagara y'abantu no musi rero tukabagwirira ku ingwara ya typhoid imwe mu ngwara zibonekeza cyane mu ikambi y'impunzi z'abarundi bari mahama muganga James Mukama hamenyesha ko iyo ngwara iva ku isuku rike bimwe navyo mu bimenyetso byerekana akaba ari umuriro mwinshi cyane be no kumeneka umutwe umuntu mbere yo kuyirinda muganga Mukama James asaba abantu kwitaho isuku bakirinda kujya ivyo bahuye byose badakaravye bakigura bakanywa n'amazi atetse kandi menshi Muganga James Mukama aganira na mugenzi wacu Desire Hatungimana akora mu ikambi ya Mahama.
Iyo ngwara ya typhoid ni ngwara yandukira cyane ahantu hakoraniye abantu benshi iramutse ifasha umwe ishobora kurandagata arico gituma nko makambi y'impunzi abantu bohagabira. Muganga James Mukama aratubwira iyo ngwara ivako nibimenyetso biyiranga.
Typhoid ni ngwara novuga ifata umuntu kubera isuku rike. Igisukurike rero ligatuma agwara iyo ngwara ikaba iyo ngwara itegwa n'agakoko bita salmonella agakoko rero niko gatera iyo ngwara bita fievre typhoide
ibimenyetso umuntu yokumva akikeka ko yigwaye n'ibi
hariho umuriro ariho bituma canwa umuntu agashuha kageza nko kubipima 40 degrees celsius hanyuma ashobora kumva amenetse n'umutwe akababara mu nda akagira constipation canke diarrhée ahanini ibimenyetso ni nk'ivyo bishobora kukumva akumva ko yafata
ibimenyetso vya fievre typhoide bishaka gusana n'ivya malaria ariko hariho budasa nkuko muganga James Mukama abitumenyesha
ibimenyetso bigomba kumera nka bimwe ariko kenshi ari ikintu bita dissociation pour température no kuvuga yuko iyo umuntu ashushe kuri malaria umutima uratera cyane ariko kuri fievre typhoide umutima uragabanura gutera ico nico kimenyetso hanini kigishobora gutandukanya malaria na fievre typhoide ikindi ca kabiri ni nurugero imara kugira ngo umuntu amenye ko agwaye fievre typhoide canke malaria malaria yo iza bukwi na bukwi iranyaruka ariko fievre irashobora kumara umwanya kugira ngo umuntu atangure kumva ibimenyetso
Muganga James Mukama asaba ko umuntu abonye ibimenyetso by'iyo ngwara icihutira ari kwirukanka kwa muganga bakamusuzuma.
Iyo nyarukira kwa muganga bakamusuzuma babonye novuga rerezi ritazabyo bagaheza bakavuga ko ari fievre typhoide canke yuko yafashwe na malaria. Turamwandikira imiti ariyo antibiotique kugira dushobore kumukiza ibimenyetso by'iyo ngwara. Ariyo miti ishobora kumutuma akira iyo ngwara. Ica kabiri ni kugira tumwigishe ingene ashobora kwirinda iyo ngwara no kurinda n'abandi babana kuko nabivuze mu ntango yuko ari ingwara yandukira kubera umwanda kubera isukurike ariyo bita maladie de Messager. Muri ico gihe umuhaye imiti nuheze ngo wongere umwigishe ingene ashobora kuyirinda no kurinda abandi ahanini anyandi umuntu acaguma agwara akagoma avuga ngo fievre typhoide ntabwikira.
Muganga James Mukama aratanga impanuro zotuma abantu birinda iyo ngwara ya fievre typhoide naho bitoroshe cyane cyane ahantu haba hakoraniye abantu benshi kandi bafise amikoro make nko mu makambi y'impunzi.
Ca mbere kunywa amazi atetse. Ica kabiri bagakaraba iyo bavuye kutuzu twasugumwe. Ica gatatu bakoza neza ibintu bafungurira ko nk'amasahani, ibikombe n'ibindi. Ica kane ndashobora kuvuga yuko ibi bifungurwa bafungura bategeza kubiteka neza bigasha kenshi bakabijya bigishushe bitarashobora gufata umwanda kandi no kubironga neza imbere yo kubiteka.
Mbega mwibaza yuko nk'abantu baba mu makambi y'impunzi babayeho mu buryo butoroshe biroroshye kwirinda iyo ngwara koko twumva ifatira ku isuku
mu bantu baba mu mpunzi aba mu ikambi y'impunzi ntibyoroshye cyane kuko twese turazi ingene baba bayeho ubuzo bwa sugumwe bwa bungene buba bumeze turazi yuko ariho na ico bita kudandaza injya ku mabarabara ugasanga bamwe bari ko badandaza nk'ibijumbo byokeje ibigori amafiriti ibijumbo ukabona bwa bukoko buza bukora ko butuma abantu bandura ya ngwara ya fever typhoid ikindi cha kabiri turazi ingene banywa amazi bakoresha ngene ameze hari naho usanga goye kuboneka ugasanga niyabonetse bayakura mu migezi muri ico gihe rero kumwe nabivuga abantu bagwaye iyo ngwara bagenda kwituma imvura ikagwa ikabimanura muri ya migezi no kuvuga ko ya migera iba iri mu mazi iyo bayafashire batayatetse ngo abire bwa bukoko bupfe usanga bigoye ico gituma usanga ahantu hari abantu benshi iyo ngwara ikunda kwigaragaza
iyo ngwara ya fever typhoid rero nkuko muganga James Mukama bimenyesha ngo ni ingwara ikira iyo ivuwe neza asaba abari ko barafata imiti kuyinywa bakayimara bakurikije amabwirizwa yose ya muganga Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
urakoze Desire Hatungimana kuri iyo nkuru no munsi rero kuwa gatatu twovuga ko ari umunsi wahariwe amagara ku Ijwi rya Amerika kuko no mu kiganiro muri isanga mukurikirana igihe cy'isaha 10 imisi yose ya gatatu babashikiriza ibazo bitandukanye vyerekeye amagara y'abantu no munsi mugenzi wacu ejo ni Mukankusi akaba ariko bategurira ikiganiro cerekeye hypertension no kuvuga ingwara y'umuvuduko munini w'amaraso muza gushobora kugikurikirana igihe cy'isaha 10 ku saha yo mu Burundi no mu Rwanda. Njuti bakunzi b'ikiganiro iwanyu mu ntara n'ingahagirangiriye imbere ko duhana gahindukira ndabibutse muri make kuno munsi hari ko arahimbazwa ku isi yose umunsi wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu gihugu cy'u Rwanda abanyamakuru baho bavuga ko bagenda barushirizaho kwisanzura ariko bakibangamiwe cyane n'ubukene bubabuza kwigenga burundu ku bwabo ngo ivyo biratuma bat temanga ko bisanzuye cyane kuko uwogira ico abafumbatishije atobura aho abasanga ni mu gihe mu Burundi uno munsi ushitse abanyamakuru bagera ku ijana barahunze igihugu cyabo kubera akazi bakoreye mu Burundi ivyo bikaba byemezwa n'ishira hamwe Reporters sans frontières ritagira imbibe rikingira amateka y'abanyamakuru naho biruko umukuru w'urwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora CNC Conseil National de la Communication mu Burundi asigura ko munsi ushitse imigenderanire hagati y'ugo rwego n'amenyesha makuru wifashe neza atanga uturero twamenyesha makuru ugo rwego rwari kuje bahagaritswe na maradio yuguruwe amwe mu maradio yuguruwe mwavyumvise yemeza ko afise ubukene bwo gukora muri ayo harimo radio Isanganiro ikicegeranyo casohotse ku munsi wa gatatu cisha hamwe RSF cemeza ko ubwigenge bw'abanyamakuru bwasubiye cyane inyuma mu karere k'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC Burundi nibwo buza ubwa nyuma bukaba bukurikirana n'igihugu cy'u Rwanda turangirije ngaho kino kiganiro mwakoze kuko ari umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abanyamakuru twasigiye kano karirimbo agateka k'abanyamakuru karirimbwe no muririmbyi w'umurundi yitwa Spox ku izina giwe ryo kuririmba ariko akazina kiwe akabari Dushime Eric Diane Nahazwe na Innocent Kimenyi tuzosura nkaho twatanguriye ejo iyo bari